Yeni Radyo İzmir'de Amerika. İzmir'de Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cy'umunsi wa gatatu itariki 29 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe na Fide Niyongabo. Abarundi barenga 300 bari mu gisagara cha Uvira basaba leta ya Kongo kubafasha gusubira mu gihugu cyabo kuko bagiramiwe n'inzara.
None twebwe twasaba muzeyi w'i Burundi iki kibazo nico tumutuye tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri frontiere hama dushike mu miryango iwacu.
Uwo ni umurundi yari yagiye kurondera akazi muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Mu Burundi ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu byatanguye kuwa mbere birabandanya. Mu Rwanda ibiro vy'umushikiriza manza makuru w'igihugu bisaba ababandanya kurekugwa bari bapfungiwe mu mabohero yo hirya no hino kubera ikiza c'umugera wa corona kubahiriza amabwirizwa bahawe. Izo nkuru n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya yamara imbere y'uko dushikira kuri izo nkuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze Fideli. Igipolisi ku murwa mukuru wa Madagascar Antananarivo kiriko kirasaba abanyagihugu bava mu ngo zabo kwambara udutambara two mu maso two kwikingira kwandura umugera wa corona. Abanyagihugu batavyubahiriza bahanishwa kugira isuku mu gisagara. Iryo tegeko rishasha ryatanguye gukurikizwa ku munsi wa mbere kandi abanyagihugu bafashwe bataryubahiriza basabwa gukubura amabarabara igisagara no gutoragura umwanda. Gushika kuri wa kabiri, Madagascar yari maze kuronka abantu 128 basuzumwe ko barwaye COVID-19 ariko nta numwe irahitana kandi 75 baramaze gukira. Muri Uganda, abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bavuga ko bariko barabona akarusho mu bitaro mu gihe bariko barwanya umugera wa corona. Uganda imaze kuronka abanduye corona 79 na 49 bamaze gukira kandi nta urafa. Umushikiranganje jejwe amagara y'abantu Jen Ruth Achenge avuga ko abantu bashasha banduye umugera baje bava mu bindi bihugu. Ihagarikwa ry'imirimo n'urujya n'uruza rw'abantu biteganijwe gushika ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 5 kuza. Umuryango w'Abanyetiyopiya baba mu karere ka Washington DC uri mu kigandaro cy'umubyeyi yishwe n'umugera wa corona muri uku kwezi ahegeje kwibaruka. Uyu mubyeyi ntiyigeze abona n'ikibondo ciwe. Wegne Debele yari afise imbanyi y'amezi 8 igihe yatangura kugaragaza ibimenyetso bya COVID-19. Yafuye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 kandi umwana wiwe ntiyanduye. Mu gisagara cya Washington DC hamwe no mu micungararo yacyo niho haba Abanyetiyopiya benshi muri Amerika, ahari abagereranywa n'1,000,000. Amashuri mato mato n'ayisumbuye atari make muri Leta Zunze za Amerika yatangaje ko hagaritse kwigisha hakoreshejwe ubuhinga bwa none, inyuma yaho abanyeshuri n'abigisha bashikirije ko ubwo buryo bwo kwigisha budatanga umwimbu mwiza. Amashuri yo mu Leta ya Georgia, Wyoming na Carolina ya Ruguru ari mu yandi yatangaje ko yugaye umwaka wose w'ishure bitewe n'ikiza cya corona. Kwigisha abanyeshuri bari mu mihana yabo biciye ku buhinga ngurukanabumenyi byakozwe igihutihuti abigisha badafise ubumenyi bukwiye bwo gutanga izo nyigisho nk'uko abahinga mu by'inyigisho babishikiriza. Ni mu gihe Perezida Donald Trump ku wa mbere yateye akamo babura amatari barongoye amaleta gutangura kwiyumvira kukugurura amashuri, ariko ngo nta n'umwe yashigikiye ico cifuzo. Umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe ingwara zandukira muri Leta Zunze za Amerika, Anthony Fauci yashikirije kuri wa kabiri ko yiteze ko abandura umugera wa corona baziyongera muri Amerika mu gihe ibice bimwe bimwe by'igihugu biriko birugurura buhoro buhoro imirimo. Fauci yashikirije kandi ko atankeka umugera wa corona uzongera kugaruka ndetse ntuzigera ugenda burundu. Fauci avuga ko mu mpera z'uyu mwaka bizoba bimaze kumenyekana ko urukingo rwa corona ruzoba rwabonetse, ariko kandi ko hazoba hasigaye kumenya ko hazoboneka urukwiye muri Amerika yose no ku isi. Mu ndwi iheze, kaminuza yo mu gisagara cya Oxford mu Bwongereza yaratanguye kugerageza urukingo ku nguge kandi yashikirije ko byatanze umwimbu mwiza cyane mu gihe byugaragara ko rukora incanco zingana amamiri ku icyenda. Hano muri Amerika, Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire na Yadi Makungu yarashigikiye kuri wa kabiri kandida Joe Biden azohatana na Perezida Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na kumwe. Clinton yatsinzwe na Trump mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, ari mu bakomeye mu mugambwe wa Demokrate ashikirije ko afashe mu mugongo Biden. Akurikiye Perezida Barack Obama yarongoye Amerika imyaka umunani aheruka nawe kugaragaza ko azofata umugongo uwo mukandida.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu bibandanya mu gihugu. Ku munsi ugira kabiri, umukandida w'umugambi uri ku butegetsi Sended FDD Evariste Ndayishimiye ku munsi wa kabiri yari mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na Pierre Claver Niyonkuru.
Ari mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe, indirimbo zimuhayagiza ziriko zirasamirana umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi Sende FDD Evariste Ndayishimiye yashimiye abaje kumushigikira. Amakuru avayo avuga ko ku kivugo ciwe kivuga ngo turi kumwe twese birashoboka, yabwiye abanyakayokwe ko ahimbawe n'intambwe y'iterambere iyo ntara igeze ko. Ndayishimiye yemereye abanyagihugu ko ku ntwaro yiwe niyatsinda amatora azokwihatira kuguteza imbere igisata c'amagara y'abantu n'ubuvuzi muri yo ntara ya Mwaro isanzwe ifise amavuriro make ugereranije n'izindi ntara. Ni ntara yamye iturukamwo abategetsi batari bake barimwo ukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yishwe amaze amezi atatu atwara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Haravuyeho kandi vyegera vya mbere vy'umukuru w'igihugu n'abandi. Ndayishimiye yemeye ko ikomine yose muri zitandatu zigize iyo ntara ya Mwaro izo kubakwa ko ibitaro, umutumba wose nawo ukagira komite y'amagara y'abantu bagizwe n'abaremesha kiyago, hazoba harimwo n'abize ivy'ubuganga bashobora gufasha umugwayi imbere y'uko ashika kwa muganga. Yemeye kandi ko azogwiza amashure, amasoko ya kijambere, akegereza abanyagihugu amazi meza n'amatara. Umugambwe SNL nawo utavuga rumwe na leta urongowe na Gato Gwasa wakoreye ibikorwa byo kwiyamamaza mu ntara ya Kirundo. Indirimbo Agato Gwasa azoserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabwiye abanyakirundo ko hageze ko bikura ko agatotezo bamazemwo imyaka 15. Yababwiye ko yamwe yotogwa azoshira imbere iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu, umuntu wese akubahirizwa mu vyiyumviro vyiwe. Kirundo ni ntari kunze kubamwo amabi menshi aturuka ku kutihanganiranira mu vya politike, aho abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bakunze gutana mu mitwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe SNL. Gwasa yabijeje ko azoshira imbere ukubana neza kw'abanywanyi badasangiye imigambwe. Yavuze ko bibabaje kubona abavukana ku bavyeyi iyo badasangiye umugambwe barabana ribi. Yijeje kugwanya ukudahana ivyaha. Intara ya Kirundo ikunze kubamwo inzara iturutse ku ruzuba ndetse n'abanyagihugu bagahunga uduce tumwe tumwe. Agato Gwasa yabemereye ko ku ntwaro yiwe hazokorwa imigambi y'iterambere izotuma inzara ituzwa. Yibukije ko aho hambere Kirundo arage ariko ubu akaba atariko bikiri. Yemeye ko icyo gihe abanyakirundo bazosubira bakakibona. Abakandida mu bibanza by'abashingamateka naho nyene berekanywe ku mugaragaro mu Kirundo. Imyiyamamazo yabaye no mu zindi ntara nk'igisagara cya Bujumbura. Intara ya Cibitumwe bemeje ko bazohunda amajwi Agato Gwasa umukandida w'umugambwe SNL. abo banyepolitike bahoze mu mugambwe iprona ishami ritavuga rumwe na leta hamwe na sharenditije yahunze igihugu abo mu matora ajyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bazorangiza kurondera amajwi mu banywanyi itariki cumi n'indwi z'ukwezi kuza hasigaye iminsi ibiri ngo habe amatora. Pierre Claver niyo nkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ku bakunzi ku banywanyi b'Ijwi ry'Amerika ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi ry'Amerika yari abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga. Nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane.
Banywanyi ba Radio Ijwi ry'Amerika namwe aho muri mubandanye kudushikiriza uko ibikorwa byo kwiyamamaza biriko biragenda aho muba. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda ibiro by'umushikiriza amanza makuru y'igihugu bisaba ababandanya kurekugwa bari bapfungiwe mu maboherero yo hijya no hino kwerekiza cy'umugero wa corona kubahiriza amabwirizwa bahawe. Ni nyuma yaho ku munsi wa mbere ubwo rwego rupfunguriye abanyororo bagera ku 1,600 bari bapfungiwe mu maboherero yo hijya no hino mu gihugu. Asumta Kabo yadufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Icyorezo cya COVID-19 cyatumye inzego nyinshi zihagarika imirimo harimo n'urwego rw'ubucamanza. Ibi byazanye ingaruka zo kongera umubare w'abafungiye muri za kasho hirya no hino mu gihugu, kuko inkiko zidakora ngo zirekure abasanzwe ari abere cyangwa se zikatire abahamwe n'ibyaha. Muri iki gihe abantu babuzwa kwegerana ari benshi kubera icyorezo cya COVID-19, ubushinjacyaha bw'igihugu bwatangiye gahunda yo gufungura bamwe mu bari bafungiye muri kasho za polisi mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abahafungiye. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru Bwana Nkusi Foste yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko mu gihe cyose inzego zizaba zitarakora bazakomeza kugabanya umubare w'abafungirwa muri za kasho kugira ngo babarinde icyorezo cya COVID-19.
Kubera ko n'inkiko nk'ubutaro zikora kubera iki cyorezo cya COVID, kandi abanyarwanda hari abakomeza gukora ibyaha bagafatwa birumvikana, kugira ngo twese cyangwa se twirindike ko habaho kuba abantu bakwanduzanya n'indwara ya COVID n'abantu bari benshi, turitwarika kugira ngo naho abantu tubarekure by'agateganyo noneho ibindi bikomeze bari hanze. Bazakurikiranwa bari hanze ntabwo badushe yabo arangiye.
Ni umwitozo muzakomeza rero mukora, kuko nanone ibyaha birakorwa abantu bagakomeza bagafungwa, namwe muzakomeza mugenda mureba kugira ngo muri za kasho batabamo benshi bakaba bazana iki kibazo cyo kwandura COVID-19.
Reka tunasenge na COVID irangire dukomeze muri iyi myitozo. Ariko iramutse ita igaragaza ko wenda n'ingamba za leta zigaragaza ko twakomeza kuguma mu rugo tukabona ko kasho zikomeze, hari abantu bakora ibyaha bari hanze bagafungwa, noneho tukabona ko kasho zikomeza kugira ubucucike, umwitozo wakomeza n'ubundi.
Ubushinjacyaha busobanura ko abarekurwa ari abakekwa gukora ibyaha byoroheje. Iki cyemezo kitareba bakurikiranwe ibyaha by'ubugome birimo iby'ubwicanyi, ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo, gusambanya abana, gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza abantu ndetse n'isubiracyaha. Ubushinjacyaha busobanura ko abari muri ibi byiciro bazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizongera gukorera. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru asobanura ko n'abarekuwe batagomba kwirara, kuko uwagaragarwaho n'andi makosa yakongera gufungwa.
Iyo ufunguwe by'agateganyo ntibivuze kubaye umwere, ntibivuze kudakurikiranwa. Aba bose barakurikiranwe n'ubushinjacyaha. Itandukaniro rihari ni uko bakurikiranwe bari hanze, ndetse muri aba ngaba haramutse ageze n'ukora n'ikindi cyaha ntibivuze ko atakongera ngo akurikiranwe, yakongera agafatwa agafungwa. Rero ahubwo inama nabagira nk'aba ngaba wenda bafungwa by'agateganyo ni uko bakwirinda, bakanitwara neza, bakubahiriza n'ibyo bategetswe. Akenshi ni ukuguma aho bari cyangwa se no kwitaba ubushinjacyaha mu gihe bategetswe, umunsi bategetswe uwo ariwo. Turasaba rero ko ibyo bategetswe cyangwa se ibyo basabwa kubahiriza n'ubushinjacyaha ko babyubahiriza.
Abarekuye kuri uyu wa mbere ni 673 baje biyongera ku bandi 182 barekuwe bwa mbere. Ubushinjacyaha bugasobanura ko mu rwego rwo gukomeza kurinda abafungiwe muri za kasho, nta mufungo wemerewe kugemurirwa cyangwa gusurwa keretse gusa ufite uruhushya rwa muganga rumutegeka kurya indyo yihariye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Bamwe mu banyagihugu b'Abarundi barenga 300 bari mu gisagara cya Uvira basaba leta ya Kongo kubafasha gusubira mu gihugu cy'u Burundi kuko bageramiwe n'inzara yatewe nuko imirimo bari basanzwe bakora yahagaze inyuma yaho imyuzure isinzikaje Uvira igahitana abantu barenga 34 mbere igasenya amazu 3,500. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Nsabimana Jean Dodier aserukira Abarundi bakora imirimo mu gisagara cya Uvira iwe na bagenzi be babarirwa mu ijana barimo abafundi abakora mu tubare no mu hoteli twabasanze ku biro by'umujyi wa Uvira baje gusaba igihugu cya Kongo kubafasha gusubira i Burundi kubera ibibazo bafite byatewe n'imyuzure.
Urabona ko turi abantu dutandukanye dufise n'imirimo itandukanye. Je ubwa mbere ndi umufundi twakora tuba mu karatiye ya Gasenga mu murongo twari sumamwo kandi twaje dufise ibyangombwa bikwiye twinjira ku mugaragaro tugasoka ku mugaragaro no kuvuga nta yindi misiyo yatuzanye mu gihugu cya Kongo atari guhiga ubuzima. Aho habereye iki kiza cy'umwuzure rero harabaye ingorane abantu benshi barapfuye mwarayibonye. Rero no mu Barundi harabarundi bene wacu bapfuye abaguwe ko namazu hama ibintu bimwe birononekara kugeza no munsi rero abahura bafise amashanti yo kubaka barahagaritse kuberako ati bakura ibikoresho n'inzara muri make ciratere. Rero twe turaje inama ati none byogenda gute kugira natwe turonke imfashanyo turiyandikisha mu badutwara aho tubaho muri Kongo banase kutwandika ati twandika umuntu afise imiryango mwebwe rero genda mutahuke mu Burundi wanyu ati kuko hariho n'abakongomani bagomba gutahana mwe bazoce babakira ndiko gushika ngaha kuri meri kugira ati bibire meri de la ville bishobotse avugane n'aba na leta y'u Burundi barabimwene botwakira tuje muri karantene nk'abandi badupime hako twicirwa n'inzara ino urabona ngene tumeze bamwe ntidufise aho tujyama ntidufise icyo turya.
Nimubona Salvatore nawe ari muri aba Barundi bari gusaba ubuyobozi bwa Kongo ko bwabafasha gusubira iwabo.
None twebwe twasaba kugira ngo twegere umuryango wacu tugende i Burundi hama umuvyeyi w'i Burundi iki kibazo nico tumutuye tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri frontiere hama dushike mu miryango iwacu. Imiryango yacu yibaza ko turiko turakora ubuzi kumbe nta buzi turiko turakora. Urabona nk'ibintu byara imurongwe ibyacu byaratikiye abantu baratikiye nabi wacu hari abantu biwacu bagiye bi Burundi batashoboye kuboneka nico gituma rero uhari ukungene imurongwe habaye ntituronka tujyama nuwo bafise ahantu asanzwe apanze mwe ninzu avuga ngo nimumpe amahera kumbe ntaharure ko nawe wicaye utayikurakora hama abari begereye muri akarere ka murongwe nabantu tubayeho nabi gose turara mu makanevu nitugira icyo twifuka nitugira icyo twambara amazi yaraduteye aratera inzu nyinshi zirabomagurika twari dusanzwe dupanzemo.
Kurundi ruhande muri aba Barundi bari kwifuza gusubira iwabo harimo n'abari basanzwe bakorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira bavanye ibintu mu Burundi ariko kuva imipaka ifungiwe kubera ikibazo cya virusi ya corona babuze uburyo basubirayo. Chanel Uwamahoro yarasanzwe acuruza imiti.
Jewe na jenga hari umuntu yaranzanye atuzana tuje kudandaza imiti amaze imiti muri pharmacy imiti yazanye ikirahera imaze guhera na wacha dutino tubaye tukimubwira yuko twatwawe ntiyabaye akitwishura none ubu dushaka ababyeyi b'u Burundi biwacu badufashe tujabuke iwacu tuve muri iki gihugu kitari ici wacu mbayeho nabi ababyeyi nabasize mu Burundi inzi yuko nje guca amafaranga cabarugara.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiki Kifara Kapenda avuga yuko ntabubasha bafite bwo gusubiza aba Barundi wabo mu gihe imipaka ifunzwe ariko yasabye aba Barundi bifuza gutaha kwandikira umuyobozi w'intara ya Kivuyepfo kugira ngo ari uzageza ibyifuzo byabo kuri leta y'u Burundi. Mwomenya yuko mu gihe aba Barundi bari kwifuza gusubira iwabo hari n'abakongomani nabo imipaka yafunzwe bari mu gihugu cy'u Burundi kubera virusi ya corona nabo bifuza gusubira muri Kongo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivuyepfo.
Nchuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Ibikorwa vyo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu Burundi vyaratanguye. Imisi yose kuwa mbere no kuwa kane Ijwi rya Amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bari kubahiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa. Ijwi rya Amerika rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko ari indwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigambi n'imigabo yabo. Namwe bakunzi bacu, ico tubasavye n'ukuturungikira ibibazo n'ivyipfuzo mwamwipfuza kubashikiriza. Turabashimiye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kaisi no mu bihe tugezemwo, wateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Abanyaziya n'abanyamerika bafite inkomoko muri Aziya bagize ingorane cyane. Abaturage bababonamo nkaho ari bonyira bayamwe muri make ikaze mu kiganiro Amerikana. Ibinyamakuru, amaradiyo, amateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ubuhamya bw'abantu batabarika rusange kubwoba barimo n'ihohoterwa ribibasiye. Urugero, Ted Liu, umwe mu badepite bakomoka muri Aziya bari muri Congress, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje kenshi ko atinya gusohoka iwe mu rugo ngo ajye guhaha ibiribwa kubera ubwoba bw'uko hari abashobora kumugirira nabi bakamusagarira mu muhanda. Kuri Greg Orton, umuyobozi mukuru wa National Council of Asian Pacific Americans, urugaga rw'amashyirahamwe 35 aharanira kurengera abanyamerika bakomoka muri Aziya, umubare w'abahohoterwa ushobora kuba utazwi neza kubera ko hari abatinya kubivuga. Yemeza ko hari abakubitwa, harabo baciraho, harabo bakubita n'ibindi bibi birimo kubakumira. Naho Grace Kao, ukuriye ishami ryigisha imibanire sociology muri imwe muri kaminuza zikomeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kaminuza ya Yale, yemeza ko ibiba ari umwihariko kubakomoka muri Aziya hatitaweho n'igihe igisekuruza cyabo kimaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe ubwe asobanura ko ari umunyamerika kazi ukomoka mu Bushinwa. Ati Ubutaliyani bufite abantu benshi cyane banduye n'abazize virusi ya corona, nyamara nta munyamerika ufite inkomoko mu Butaliyani abaturage bishisha cyangwa basagarira mu nzira hano mu gihugu cyacu. Grace Kao avuga ko nawe atinya gusohoka, ati ntiwamenya icyo abantu bari bukuvugeho cyangwa se bari bugukorere ahangaha mu nzira. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu gushize, President Trump yaranditse kuri Twitter ati ni ngombwa cyane rwose ko turengera abanyamerika bene wacu bakomoka muri Aziya. Naho CDC, ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara, gisobanura ko ubwoko budafite aho buhuriye no kwandura no kwanduza virusi ya corona byombi hamwe, ariko kugeza ubu byose ntacyo biratanga ku baturage bakomoka muri Aziya barakomeza bakibasirwa. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kwibasira abakomoka muri Aziya no kubita nyirabayazana w'ikibazo runaka si bya none muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dufate ingero ebyiri zonyine gusa kuko amateka yabyo ari maremare. Urwa mbere, kuva mu 1900 kugera mu 1904 mu mujyi wa San Francisco muri Leta ya California ni mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyorezo cy'ubushita Pest mu Gifaransa cyateye mu duce dutuwe cyane cyane n'abantu bakomoka muri Aziya muri rusange, uduce bita Chinatown. Icyo cyorezo cyahitanye abantu 119, cyatumye ivanguramoko rikara kurusha mbere. Ubutegetsi bwashyize Chinatown mu kato, ariko akakato ntikashyizwe mu bikorwa kimwe ku baturage bose. Abazungu bafite inkomoko zo mu Burayi bari bahatuye bo bashoboraga gusohoka no kugaruka nta ntambamyi. Naho abaturage bari bafite inkomoko zo muri Aziya bagombaga kugira uruhushya rwihariye rutangwa n'inzego z'ubuganga, uruhushya rwo gusohokamo no kugarukamo. Bivuze ko abari bafite akazi hanze ya Chinatown bagize ingorane zikomeye cyane zo kujya gukora. Aba baturage barareze mu rukiko maze rubaho kuri ruvuga ko ubutegetsi buriho buhonyanga uburenganzira bwabo bwanditse mu itegeko nshinga ry'igihugu, kandi kwa kato kagomba kuba kimwe ku baturage bose ba Chinatown nta kuvangura moko. Urugero rwa kabiri, ku itariki ya 7 mu kwezi kwa 12 mu 1941, Abayapani bagabye igitero gitunguranye cyane ku cyambu cya gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu kirwa cya Hawaii. Iki gitero cyahitanye Abanyamerika barenga 2,300, gikomerekeramo abandi barenga 1,000, naho abasirikari b'Ubuyapani bakiguyemo ni 64. Bukeye bw'iki gitero, mu ijambo yagejeje ku gihugu ari imbere y'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yose iteranye, President Franklin Delano Roosevelt yise iriya tariki y'igitero umunsi w'umuvumo. Iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Hashize iminsi mike nyuma yacyo, mu ntangiriro z'umwaka w'1942, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe abenegihugu bagera ku 120,000 barimo n'abana bakomokaga mu Buyapani ijya ibajyana kubafungira mu nkambi z'umwihariko yabashyiriyeho. President Roosevelt yabihaye umugisha n'iteka rye numero 966 ryo ku itariki ya 19 y'ukwa kabiri 1942, igifungo cyarangiye mu 1946. Guhera mu myaka ya za 60, abakomoka kuri aba Banyamerika bakomokaga mu Buyapani n'abari bakiriho bari barafunzwe batangiye urugamba rwo gusaba indishyi. Babigezeho mu kwezi kwa 8, 1988, ubwo President Ronald Reagan yashyize umukono ku itegeko ribemerera buri muntu wese wari ukiriho amadolari 20,000. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yifuza gusangiza abandi natwe tukaboneraho, yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njuti mwese mkunda la DJ wa Amerika, makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye nga kuri mikro, mwari kumwe na Fide Niyongabo, mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika.